bikomeye cyane yose na cyane cyane mu gisagara cya Lewiston na hegeje mu gisagara ubwo barashari bwinshi kuko amakuru avuga gushika ubu nta namwe turabona avuga yuko uyu mugabo amaze gufatwa abantu rero nibo ubwoba baracaboneka cyane cyane yuko nko muri Lewiston nko mu magazini menshi cyangwa abantu baja ku ishuri cyangwa ubumwe bumwe aho gusa nibwahagaze gushika ubu.
Ni ukuvuga ko ubuzi bubayabaye nibwo bukorwa gusa.
Ego ni mu ntumbero nibaza yo kugabanya ingorane cyangwa amasanga yashobora gushika kubera ibi bihari bivuye kuri uwo muntu nyine urumva yagandabye abantu hano mu buryo bw'inyamaswa kandi biteye ubwoba. Nibaza yuko ari ubuyageza kugira ngo barabe yuko amasanga bamakenwe n'ingingo ziri kugira ngo barabe kuvuga amasanga cyane cyane yuko nta makuru turumva ko baramushyiraho amaboko.
Umuntu akibaza ico gisagara ca Lewiston cakorewemwo ayo mabisha mu bibanza bibiri kingana gute gisagute ku buryo umuntu ashobora gukora ubwo bibisha akaca abura imisingana gute ga Filemo hamura bihinsiguro yahe nk'ukurikirana na politike ya Amerika.
None atabura mvuga yuko muri leta ya May y'ukuri ibintu nk'ibi ntivyari bikunze gushika. Jewe maze igitari gito hano imyaka irenga 10 ni rya mbere ku vy'ukuri haba ikintu nk'iki muri leta ya Maine. Mu bisagara bigize leta ya Maine igisagara cya Lewiston kigira kabiri ufatiye ku bantu benshi ba muri ibyo bisagara. Igisagara cya Maine kirimo abantu benshi ni Portland ikigira kabiri ni Lewiston. Ikindi kibazo gishobora kuba kituma kumbure bigora kuba mufata muri leta ya Maine hariho igice kitari gito kizwi n'amashamba bisigura yuko umuntu azi kwinyegeza nk'uyu muntu twumvise ko bamubwize bavuze ko yabaye n'umusirikare mbere wanashaka yarabaye n'umumenyereza abandi byo kurasa canke abigisha bya gisirikare. Nibaza rero ko ari umuntu afise ubuhinga kumbure muri urwo rwego na cyane cyane kino nivuze yuko hari amashamba menshi ayo mashamba akaba ashobora kumworoza kwinyegeza ariko twibaza yuko umugitari kininiya ibaza umufata kuko inzego z'umutekano za Amerika muri rusange na leta ya Maine nibaza ko zifise uburyo bupfuye kugira ngo zimuteke amaboko zimufate kugira ntabandamye akora.
Filemo uri n'umuhinga mu vy'amategeko impande zitandukanye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragiye zirasaba yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo mu banyuma bavuze ko bashigikiye uwo mugambi yuko amategeko agenga ivyo gutunga inkoho asubigwamwo. Hari umushinga mateka Golden ndongaho muri Leta ya Maine yavuze ko yipfuza vy'ukuri ko bisubigwamwo akabwira abagenzi be ko ashaka kwamushigikira nk'umunyamategeko ubona ari kizokoroha ko uwo mugambi ushigikiwe na bamwe abandi ntibawushigikire ushika.
Novuga yuko guhindura amategeko muri rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitoroshe kuko bica mu gikorwa novuga kininiya mu nama nshinga mateka canke bita amashoreza the House of Representatives ariko kandi nyene siyo nyene kuko iri kumwe na Sena vyose mu cyongereza rero bita muri Congress. Rero ntibyoroshe ku by'ukuri guhindura itegeko ariko iki kibazo co gutunga igwanisho ukiravye neza kirakora no kuri politike aho usanga benshi bagiye mu mugambi wa Republican basa n'abashigikiye yuko aya mategeko atohinduka. Hanyuma bari ku rundi ruhande mu mugambi w'abademokrate nabo bashigikiye yuko hubaho amategeko atunganya neza ingene bigenda kugira ngo umuntu ashobore gutunga ibigwanisho. Mugabo ico novuga hano abantu bomenya nuko ibwirizwa shingiro rya Amerika niryo tegeko rya mbere rikomeye mu gihugu cya Amerika. Iryo naryo riremerera abantu ko batunga ibigwanisho bishyira umuhe cyane cyane tubisanga mu byo bita amendment mu cyongereza canke amendment muri bijanye na ibishingo bya Amerika. Amendment ya kabiri yemerera abanyagihugu gutunga igwanisho. Ikintu bo kandi nuko kuva izo shingiro rya Amerika ribayeho ryashyizwe ku mukono mu 1787 kandi kumbitso giye gushuka no munsi mu 2023 yaciye imyaka myinshi cyane hamaze kuba gusa impinduka canke kongeramwo muri iryo ryo shingiro amendment 77 harimo n'iyo ya kabiri yemera ko abantu batunga ibigwanisho. Icyo nshatse kuvuga hano kuvuga ngo ibizo shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi mabwizwa shingiro amaze igihe kirekire kandi bitoroha ko urihindura.
Filemo dushimire tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika twibutsa yuko uri umurundi aba muri leta ya Maine ukaba umuhinga mu vy'amategeko kandi akurikiranira na hagufi politike ya Amerika. Mwakoze kuduha kano kanya.
Murakoze.